radio hijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese namwe banyanyi wacu mwiriwe neza muri kumwe na Frederic nkundikije ijwi rya Amerika ryumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 42 mu Burundi, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104.3 ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Umurwi w'abarundi bavuze ingoma wahawe kanya ko kuvuza ingoma ni sinema kirangiranwa izwi ku izina Black Panther uherutse gusubira guhabwa kandi karyo muri sinema Black Panther igice kigira kabiri iriko irategurwa. Bashinze uyu murwi baratubwira aho icyumviro cyo gutunganya umurwi wabuze ingoma muri Amerika cavuye.
Jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi, reka nshinga umugwi kugira ngo abo barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura.
Icyo kintu yatangwe kuzana igihe twashinga iryo shyirahamwe avuga ati ikintu twakora ni ingoma. Urumva ngoma ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanyemo bagaca babona yuko cyari gikwiye.
Abo ni ambasaderi Gabriel Ndihokubwayo n'umushikiranganji Apolinaire Nshimirimana bari mu Burundi ba mbere bashinze umurwi w'abavuzi b'ingoma ufite icyicaro mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri leta zunze ubumwe z'Amerika. Umuyobozi umugambwe uhanira demokrasi no gukingira ibidukikije Député Frank Habineza asaba leta y'u Rwanda kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Ingabo za Israel zarashe ibombe mu ntara ya Gaza muri Palestine vyica abantu 8. Umurwi al-Shabab umaze indwi zitari nke ukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia mu bubaye ubwa mbere ibyo bitero nk'izo bibaye. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, abasirikare ba Israeli barashe ibisasu vya bombe mu ntara ya Gaza muri Palestine vyica abantu 8. Ni inkuru dushikirizwa n'umugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Israeli isobanura ko yarashe ibirindiro by'umutwe witwa Jihad Islamique. Mu bapfuye harimo umwe mu bakomanda bo hejuru baho Taiser al-Jabari, abandi bantu 40 bakomeretse. Mu itangazo yashyize ahagaragara Minisitiri w'Intebe wa Israeli Yair Lapid avuga ko guverinoma ya Israeli itazemerera imitwe y'iterabwoba kugira Gaza indiri zo kugaba ibitero ku baturage ba Israeli. Jihad Islamique yatangaje ko igomba kwihorera. Uku kurasa muri Gaza bishobora gutera indi ntambara hagati ya Israeli n'umutwe wa Hamas utegeka iyi ntara ya Gaza. Hamas yatangaje ngo umwanzi Israeli yakoze ubundi bwicanyi muri Gaza agomba kwirengera ingaruka zabyo. Muri iyi myaka 15 ishize Israeli na Hamas bamaze kurwana intambara enye zikomeye.
Urakoze Thomas. Umurwi al-Shabab umaze indwi zitari nke ukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia mu bubaye ubwa mbere. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Umugwi al-Shabab waragize ibitero ku butaka bwa Ethiopia mu ndwi zirangiye uvuye muri Somalia uhaboneye akaryo kubera ibibazo biri muri Ethiopia muri iki gihe. Umutegetsi akomeye w'umusirikare wa Amerika yaragabishije ko ibitero nk'ivyo bizobandanya. Ibitero umugwi al-Shabab ugize iminsi ukorera muri Ethiopia vyerekana ukugena ingwano iherutse kubera mu ntara ya Tigreya iri mu buraruko bw'igihugu n'izindi ntambara zifatiye ku bwoko vyatumye umutekano w'icyo gihugu ushobora kugeramigwa. Ethiopia yari yirinze mu kiringo kitari gito ibitero vy'umugwi al-Shabab korana n'umugwi al-Qaida cyane cyane kubera icyo gihugu cyari cyarungitse inteko zacu muri Somalia, aho al-Shabab igenzura ibice bitari bike vyo mu manuko no hagati mu gihugu. Yaramushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed n'inteko zijeje umutekano ziwe bahanganye muri iki gihe n'ibibazo bijanye n'umutekano mu gihugu cyane cyane kuva ingwano mu ntara ya Tigreya itanguye mu mpera z'umwaka w'2020. Umugwi al-Shabab ntiwari bwigera ushobora gukora ibitero bikomeye vya gisirikare ku butaka bwa Ethiopia. Uwo mugwi waramenyereje abagwanyi bawe 2000 bagenewe gukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia. bagizwe ahanini nabo mu bwoko bw'abasomali n'aba Oromo baba muri Ethiopia abagwanya amajana n'amajana b'umugwi Al-Shabab barashoboye kwinjira muri Ethiopia mu ndwi iheze honyene ibitero byabo ku butaka bwa Ethiopia byatanguye mu mpera z'ukwezi kwindwi kurangiye
turagushimiye Fidel perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yirukanye mabanga yabo mu mushikiranganji ajejwe ikigega n'umuyobozi w'ibanki nkuru igihugu nk'uko bitangazwa n'itegeko ryasomewe kuri televiziyo ya leta uno munsi kuwa gatanu ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Fidel Yongabo
iryo tangazo rimenyesha ko perezida Kiir yagenye Die Tong Ngor mu mabanga y'umushikiranganji mushasha ajejwe ikigega asubiriye uwitwa Agak Akwil Lwal yari muri ayo mabanga icegera cy'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu Johnny Ohisa Damian yasubiriye by'agateganyo warayiyoboye Moses Makuru Deng nta mpamvu yatanzwe ku ngingo perezida Kiir yafashe yo guhindura abo bategetsi Die Tong Ngor yari yagenywe kuyobora ibanki nkuru y'igihugu mu mwaka w'2020 barubugira kabiri cyo gihe umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu ahindurwa Agaka Akwil Lwal yari yagenywe mu mabanga y'umushikiranganji w'ikigega mu mwaka w'2021 akaba ku munsi wa gatatu yari yashikirije inama nshingamateka amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'2022 rushira w'2023 ubutunzi bwa Sudani yo mu manuko bwifashe nabi cyane kuva ingwano yadutse muri cyo gihugu mu mwaka w'2013 yatumye abanyagihugu barenga ku 250,000 bahungira mu bihugu bibanye ingwano mu gihugu imaze kugeramira umwimbo w'ibitoro bifise uruhara rukomeye cyane mu butunzi bw'igihugu yongera igeramira n'ibindi bisata nk'uburimyi bwagabanutse bikomeye mu gihugu
Murakoze bagenzi bacu badushikije amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora no kudukurikira kuri internet wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu amakuru yo mu ntara ibiyaga binini bya Afrika aba shinga mateka babiri ba leta z'umwe za Amerika basavye mushikiranganji ajejwe imgendanire na makungu wabo Anthony Blinken gusaba ashimitse leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina ibindi kuri inkuru Thomas Kamilinde
aba badepite ni bwana Joaquim Castro w'umwishyaka ry'abademokrate rya president Joe Biden na ministre Blinken n'umutegarugori Yang Kim wo mu ishyaka ry'abarepublikani bombi bari muri komite y'ububanyi n'amahanga y'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko tubikesha television ABC News ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba badepite rero bandikiye ibaruwa ministre Blinken bamusaba ko mu ruzinduko azagira i Kigali mu cyumweru gitaha yazakoresha uburyo bwose bwa diplomasi afite kugira ngo Rusesabagina agaruke amahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko baravuga ko Blinken akwiye gusaba president w'u Rwanda kurekura Rusesabagina vuba Paul Rusesabagina afite impapuro zemewe n'amategeko zimwemerera gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ibaruwa yabo ba député Castro na Kim babwira Blinken ko naramuka ananiwe gukemura ikibazo cye ikibazo rero cya Rusesabagina bizatuma guverinoma y'u Rwanda yibasira kurushaho abanyamerika n'abafite bene izo mpapuro nkize Castro na Kim basaba kandi Blinken kujya gusura Rusesabagina bavuga ko afungiye ahantu hadatekanye kandi ko afite ibibazo by'ubuzima bandika ko Rusesabagina afite imyaka 68 y'amavuko kandi ko yakirutse kanseri n'ikibazo cy'imitsi y'ubwonko bita stroke mu cyongereza ABC News ivuga ko Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayitangarije ko Blinken azaganira na Leta y'u Rwanda ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Naho Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda mu itangazo yashyize ahagaragara ivuga ko uruzinduko rwa Ministri Blinken ruzaba undi mwanya wo kumvikanisha nanone ko ifungwa rya Paul Rusesabagina rikurikije amategeko y'u Rwanda n'amategeko mpuzamahanga. Ibaruwa y'abadepite Joaquim Castro na Yang Kim ikurikiye indi umuyobozi wa komite y'ububanyi n'amahanga ya Sena y'Amerika, Senateri Robert Menendez, aherutse kwandikira Ministre Blinken amusaba gusubiramo politiki ya Amerika ku Rwanda no kuvugurura ibijyanye n'inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha u Rwanda. Agira ati "Biteye impungenge kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza gufasha igihugu gishinjwa guhonyanga uburenganzira bwa muntu burimo n'ubwa Paul Rusesabagina no guhungabanya umutekano mu karere rutuyemo." Senateri Menendez nawe wo mu ishyaka ry'abademokrate asobanura ko Amerika yahaye u Rwanda imfashanyo y'amadolari asaga miliyoni 147 mu mwaka w'2021 kandi ko n'ingengo y'imari y'u Rwanda y'2023 Amerika yayigeneye andi madolari miliyoni 145. Umuryango wa Paul Rusesabagina urashima ko abategetsi bakuru ba guverinoma n'abo mu nteko ishinga amategeko za Amerika bahagurukiye ikibazo cye. Mu itangazo yashyikirije ABC News, umwana wa Rusesabagina Anaïs Kanimba avuga ko bizeye ko uruzinduko rwa Anthony Blinken i Kigali ruzasoza inzozi mbi z'umuryango wabo.
Urakoze Thomas, tukiri mu Rwanda. Umuyobozi umugambwe uharanira demokrasi no gukingira ibidukikije député Frank Habineza yahaye ikiganiro amenyeshamakuru akaba yasabye Leta y'u Rwanda kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye nawe amubwira impamvu ibiganiro nk'ibi ari ngombwa.
Uko tushyigikiye yuko Leta y'u Rwanda igomba kuzajya ikorana ibiganiro n'abatavuganwe nayo, ndetse n'abivuga ko bayirwanya baba bafite intwaro n'abatazifite. Tuvuga yuko aribo muti urambye wo gukemura ibibazo bya politiki ndetse n'ibibazo by'umutekano by'u Rwanda. Tukaba mu gihugu tukabyara tukajya buzi ko tuzi yuko nta muntu uzadutera, kuko tumva ko gushyira imbaraga mu kurwana gusa kurwanya abo batavuganwe na Leta cyangwa se abarwanya Leta ushobora kutsinda uyu munsi ariko ejo akavuka abandi ntabwo bijya birangira. Ariko habaye ibiganiro mu buryo butandukanye byakemuka, tukumva kugira ngo ibyo bikorwe hajyaho urwego rw'igihugu rushinzwe ibiganiro bya politiki itandukanye n'urwego rw'umuvunyi, ariko ari noneho urwego ruvunyisha abanyapolitiki rukaba rushinzwe gukemura amakimbirane y'abanyapolitiki aba mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, bakagira ibiganiro bitandukanye bitandukanye n'urwego rw'umushyikirano. Kuko umushyikirano usanga abantu bashyikirana hagati yabo, ariko bigoye gushyikirana n'abandi nabo bari hagati y'igihugu, bigoye gushyikirana n'abandi bari hanze y'igihugu. Tukumva yuko urwego rugiyeho rwafasha ibiganiro bimwe bikaba byakorerwa mu Rwanda, ibindi bikaba byakorerwa hanze ku bandi bumva yuko bataza mu Rwanda, abantu bakaganira ndetse n'izo ngundi bakazishyira hasi abana b'u Rwanda bagafatanya mu kubaka igihugu cyabo.
Uravuga ko urwo rwego rugiyeho rushobora kuba rwafasha, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bagiye kenshi bashyirwa mu majwi ko aribo banagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Kuba usaba ko Leta yafata iya mbere ikegera abatavuga rumwe nayo, honorable, ntabwo wumva ko ibi ngibi bishobora kuba bicuramye kuba Leta yakwegera abantu batavuga rumwe nayo bahungabanya umutekano w'igihugu?
Bishingiye ku bitekerezo bitandukanye n'ibyo politiki itandukanye, icyo bita multipartism cyangwa malpartism mu ndimi z'amahanga. Ni ukuvuga ngo ibyo ko Leta ibyemera bikaba by'umutegeko nshinga birafasha ko ibitekerezo bitandukanye byaba ibyo ukunda n'ibidakunda bishoboye guhuzwa akajya mu rwego rubihuza rutandukanye n'inzego zihari, kandi urwo rwego rubihuza rukaba rugizwe n'abanyapolitiki. Kuva yuko mu itangiriro iyo kanso cyangwa iyo political ombudsman kanso twumva yabigizwe n'abantu bavuye mu politiki yose itandukanye iri mu Rwanda, ndetse n'abandi bahari inyungu za politiki nabo bakajyamo. Noneho uko bakaba bafite uburenganzira kuba bakora inshingano mu gihugu no hanze y'igihugu, kandi noneho bikahabwa agaciro. Gutyo niko numva ko tuzakora icyo kintu tuvuga ko ari abantu barwanya igihugu cyangwa se abanzi b'igihugu.
Ishyaka rya RNC ritavuga rumwe na Leta rikorera hanze y'igihugu ryigeze kwandika risaba ko habaho ibiganiro birihuza na Leta. Kugeza ubu ibyo biganiro ntabwo byigeze bibaho. Utekereza ko impamvu ari iyihe rero?
Ndakeka ko impamvu ari uko atari ishyaka rimwe n'amategeko mu Rwanda, ariko twe tubisabye turi ishyaka rimwe n'amategeko mu Rwanda, ndetse turi ishyaka riri no mu nzego nkuru z'igihugu, tukaba turi ishyaka turi muri sena y'u Rwanda dufite umusenateri tukaba turi mu nteko ishinga amategeko nanjye tuvugana nkaba ari n'umudepite mu nteko ishinga amategeko mutwe w'abadepite twumva yuko ibitekerezo byacu ntabwo ari ibitekerezo byasuzugurwa tukaba tubishyizemo imbaraga cyane kugira ngo bikorwe ntabwo ari nk'uko abantu b'u Rwanda bakomeza kurwana dufite icyifuzo gihugu cy'abanyarwanda batagomba guterana no kurwana twese dushyire hamwe tubaka igihugu cyacu.
Kuki uyu munsi ari bwo usabye ko leta yakicara ikavugana n'abayirwanya?
Ntabwo ari uyu munsi tubivuze gusa twabyanditse muri manifesto y'ishyaka yo kwiyamamaza muri 2014 icyemezo cy'umunyaperezida wa Repubulika tubisubiramo muri manifesto y'ishyaka yo kwiyamamaza mu matora y'abadepite. Uyu munsi twabigaruzeho nk'ikintu kitarakorwa kigomba gukorwa kuko twabonye mu byinshi twagiye tuvuga leta imwe yagiye ibyemera ikagenda ibikosora ikabikora ariko hari ibindi bitarakorwa so tukumva ko iki kintu turimo gushyiramo imbaraga cyane cyane kubera ko tubona ko imitwe yitwaje intwaro igihari kandi tukabona yuko abayirwanya barahari ariko ntabwo bijya birangira twumva yuko igisubizo ari uko twashaka umuti urambye.
Honorable Frank Habineza, umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda unayoboye ishyaka riharanira demokarasi, ndagushimiye cyane umwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye cyane.
Igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumurwa mana
shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende komo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Umurwi w'abarundi bavuze ingoma wahawe akaryo ko kuvuza ingoma mu sinema kirangiranwa izwi ku izina Black Panther uherutse gusubira guhabwa akandi karyo muri sinema Black Panther igice kigira kabiri kiriko kirategurwa. Abashinze uyu murwi batubwira aho iciyumviro cavuye abo nabo akaba ari ambassadeur ndiye kubwayo na Apollinaire Nshimirimana. Tubatega amatwi.
Jewe n'umuryango wanje twimukiye muri Atlanta Georgia mu 1997 hanyuma bihurirana n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirihweza icyumviro cyo kugira ngo kizane impunzi ziri muri Tanzania z'Abarundi. Impunzi zavuye mu Burundi 72 hanyuma ntibyatevye baraza baratangura kuza hanyuma badusanga ngaha andihenze twebwe twabaye umuryango wa kabiri wabaye Atlanta dukuyemo abari baje abanyeshuri. Hanyuma rero baje dusanga n'abantu bafite icyo no kwita mu Gifaransa profile zinyuranye, bamwe bari bazi gusoma abandi ntibari babizi, abandi barize amashuri ahanitse adahanitse ntibari bagiye mu ishuri, hanyuma dusanga biriko birabavuna gose cyane. Murazi kwimukira mu kindi gihugu ntibyoroshe cyane cyane utazi n'ururimi, naho baba warize amashuri uzi warize n'icyongereza ushitse ngaha birakugora. Jewe rero nshamvuga nti jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi, reka nshinga umugwi kugira ngo abo Barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura sinoyinda kuzidondagura.
None muri abo Barundi mwari mwizeye ko harimo abashobora kuvuza ingoma, kuko kuvuza ingoma ntibyoroshe no mu Burundi tuzi ko hariho umurwi ukomeye w'igitega umuntu wese ntashobora gukora iki gikorwa.
Nukuvuga rero dongo tumaze kugiryo shirahamwe ry'Abarundi twaciye rero dutangura kwiyumvira icyo twokora muri iryo shirahamwe twongeye kuri ibyo byo gufashanya, niho rero twashyiraho uwo mugwi w'Abarundi tumaze bambe w'abatambyi b'ingoma, kuko twatanguye kuvuga tuti mbe hariho abazi kuvuza ingoma. Umushinga ntaye Apollinaire ati jewe ndazizi kabisa ati kandi kubena ndazizi hariho n'abandi babiri batatu nzi twoshobora kurondera bakazivuza kandi rero natwe twoca tubamenyereza hagati ngaho na jewe niga mu ishuri nderabigisha yo mu Rutovu naratanguje umugwi w'ingoma ndanazitamba. Rero o twazitanguje tuvise Apollinaire n'abo bandi babiri tuca twigisha n'abandi bana rero ba bariko barakura
hanyuma namwe mushyana ya Polinaire Simimana namwe mwagize uruhara ruhambaye cyane gose kuko mwaciye mubandanya isimo ryatanguwe na ambassadeur mwabigenjeje gute mwashoboye gukurikiza impanuro ziwe n'icimbo ciwe gute
mu bisanzwe reka sinosubiramo byinshi ku byo yavuze nyine twatanguye ariko nobanza kumushimira cyane kubera wa mbere yabonye yuko twari dukeneye kuja hamwe kandi amaze kubona ikintu gishobora kuduhuza nicyo kintu yatanguye kuzana igihe twashinga iryo shyirahamwe avuga ati ikintu twakora n'ingoma urumva ngomba ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanyemo bagaca babona yuko cyari gikwiye ntorinda kuvuga amazina kuko bariho twakuranye nabo hanyuma rero muri icyo gihe maze kubona yuko ambasaderi Gabriela maze uko ndamuzi yashinze ikintu aravuga ati aje ndatanguje isemo ndayitanguye cye mubandanya rero harageze igihe rero ishika yuko usanga warana ubuzima ubuntu abarimwo hano hagiye gusa umuntu aburi intege cyangwa ugasanga afise ubuzi bwinshi akabura umwanya harageze igihe usanga umuntu adebukirwa ariko mu nyuma ndabona yuko umengo tudebukiwe tukabishyira hasi uko twadutayira iragi kuko nari nsanzwe mvuze ingoma ryari rya mbere ndazivuza ndatangiye kuzivuza nkiri ngitangura umwaka w'indwi urumva hari kera muza mirongo umunani na hama rero ndavuga nti ni byiza yuko bandanya hama nca mbona yuko biba byiza yuko twaguma tubandanya mugabo nkagira icyizere yuko hari icyo bizodushikana ko kandi nkabona yuko bwari uburyo bwiza bw'uko amakungu ashobora kumenya Uburundi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bakora ubucuruzi bujabuka imipaka barashima inkingo leta y'intara ya Kivu yo mumanuko yafashe yo kuvanaho amafaranga igipimo cya COVID-19 abo banyagihugu bari basanzwe bishura baciye ku mupaka iyo ntara ihana n'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda ni inkuru y'umumenyeshamakuru ijwi rya Amerika bizaste ngabo ari uvira
aba baturage bo bakongomani banyura ku mipaka ya Kongo ihana imbibi n'u Rwanda ndetse n'u Burundi bishuraga amadolari 5 mu gihe cy'iminsi 14 ku ruhande rwa Kongo
twebwe turanezerewe cyane turashimira leta ya Kongo ukundi dufashije kuko twari tufise ibibabaro bose kuko ubu twarengana ngaha badusumbuwa udavisa jya mahera ya COVID nti warengana kandi twazana ubuntu bukebuke
ariko kuba bavanye idolari 5
kumva tunezerewe turanabashimiye gose turabashimiye
wakora giki byakugoraga gute
nazani kwaro ibitunguru itomati ibintu nyene bike bitasaba n'umutahe munini ariko wasanga atamahoro dufise mwibarabara ugasanga turiko turasumbuka cyane
iyo dolari 5 giye kutoroza togere kuhera umuryango aye mbe dolari 5 aho turazikura ubu tugiye kuza turafashisha umuryango uburyo nazarugiye kumera neza kubera udodo rushya ruduga kubera wahurura iyo amafaranga watanga kubwira uyagarukane ubudandaza nabyo nyirugiye kwinjira bigabanuka ibe bivanye n'uko ya mahera dore sabe za mahera menshi agiye kuvaho
yavuyeho
yego yavuyeho kabisa twarenganye nawe twatanze
kuba aya mafaranga y'igipimo cya COVID-19 yavanyweho abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga yuko bigiye kubafasha kongera gucuruza nk'uko byari bisanzwe mbere ya COVID-19.
Cyewe nk'ukuntu byangora nk'ubu kera corona bitaraza n'amanaza bucebura ukwezi kuraba umuryango kandi hagize n'akantu nkenera kuza kugura ibujumbura naca ngenda kukagura mugubu mparuye kubera itike sinagenda kubera COVID itike byaca biterana na COVID bigaca bitwara amahera menshi haba bivanyeho bagize neza gose ubu ndashobora kuzana akintu ushobora gukenera ashobora gusimbira we kugitora atangorane na zimwe cyane nifuje kuza kuramuca umuryango nzogenda kuburamuza.
Gusa nubwo intara kivuye ku yavanye mu mafaranga y'igipimo cya COVID-19 abaturage bari basanzwe bishura. Ku ruhande rw'u Burundi abaturage ba Kongo mani bari kwishura amafaranga angana n'idolari 5 uko binjiye mu Burundi. Tuyishime Aliela akora ubucuruzi bwambukiranya umupaka hagati ya Kongo n'u Burundi.
Bisanze nk'umuntu yishoreye utuntu tuva ari 20,000 bakaca bagusaba COVID y'35 kuri Kongo yaramera menshi cyane natwe tutayacuruza. Ata no ku Burundi urumva ko baravuga ngo 15,000 nabyo nyene kweri ku bironka washoye nk'utuntu za kuramo inyungu y'10,000 urumva nuko waca winjira muri manga. Nukuri ntaho twarunka kweri aho kuba bayikuyeho vraiment nibagire neza no ku Burundi nuko bayikuye barabingene bodufasha. Kwavuga ko COVID hose ibihugu byose yahetse.
Umwe mu bakozi bashinzwe ubuzima ku mpaka wa Kavimvira yabwiye ijwi rya Amerika yuko intara ya Kivu y'Epfo yavanye mu mafaranga y'igipimo cya COVID-19 ku baturage b'abakongomani basohokeye iyo ntara n'abayinjira banyuze ku mipaka. Uyu mukozi ushinzwe ubuzima ku mpaka wa Kavimvira akomeza kuvuga yuko abaturage b'Abarundi n'ab'Abanyarwanda binjira muri iyi ntara banyuze ku mipaka bazajya bishyura idolari 5 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14 naho abandi banyamahanga bazajya bishyura nabo idolari 10 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko ingabo z'igihugu cya Israeli zarashibi bombe mu ntara ya Gaza muri Palestine zica abantu 8. Twongeye kandi turabwira ko murwi Al-Shabab umaze indwi zitari nke ukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia. Iyi ni inkuru twabwiye ivuga ko perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yirukanye mabanga yabo umushikiranganje ajejwe ihega n'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu nk'uko bitangazwa n'iteko byatangajwe mu iteko ryasomewe kuri televiziyo ya leta uno munsi ku gatanu. Aya ni makuru mu ntara twabwiye n'uko abashinga amateka babiri ba leta z'umwe za Amerika basavye umushikiranganje ajejwe imigendanire n'amakungu wabo Anthony Blinken gusaba ashimitse leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina. Twabwiye kandi ko umuyobozi umugambwe uhanira demokrasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda député Frank Abineza yahaye ikiganiro amenyeshamakuru aho yasabye leta y'u Rwanda kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Iyi ni inkuru twabwiye ni inkuru ivuga ku murwi w'Abarundi babuvuzi b'ingoma bahawe akanya ko kuvuza ingoma mu sinema kiranganwa izwi ku izina Black Panther wongeye guhabwa akandi kanya ko kugira uruhara mu gice cya kabiri cy'iyo sinema Black Panther. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu by'uyu munsi byo kuri saha ndabashimiye cyane rwose tukaba kandi tuboneho akanya kugushimira engineer Joe yadufashije mu ngiyabwivyuma na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'i radio Ijwi ya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese